ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fide Niyongabo
na Eugene Mukankusi. Nanjye ndabaramukije kandi tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba.
Mwikambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania, ingingo yo kugara ibitaro bitembera Clinique Mobile mu rurimi rw'Igifaransa irateye umutima uhagaze impunzi z'Abarundi.
Kweli rivuriro rizunguruka ryadufasha cyane, kurabona kaya amazone y'iwacu n'abazone ari kure cyane. Iri vuriro ryadufasha n'ukuri turasabye mudutakambire mutuvugire.
Uyo ni umwe mu mpunzi z'Abarundi zitakamba zisaba ko ingingo yo kugara ibitaro bitembera mu ikambi ya Nduta byahora bifasha impunzi isubigwamo. Abantu muradutunga ibihugu bitatu, Burundi, Rwanda na Kongo, biherutse gushira umukono ku masezerano yo kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruhuriwemo n'ibyo bihugu uko ari bitatu. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko ryacandaza abantu barenga 1,300 bashobora kuba begereye abantu bafise Ebola mu gisagara cya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ikibuga cy'indege cya Mitiga kimwe rukumbi gikora mu murwa mukuru wa Libya cyasubukuye ingendo ubwo umutuzo wagarukaga kuri uyu wa mbere.
Abantu ibihumbi bashigikiye demokrasi bari mu myerekano buzuye ikibuga mpuzamakungu cy'indege cyo mu ntara ya Hong Kong mu munsi ku wa mbere.
Abandi bantu babimukira 81 batabawe ku nkombe za Libya kuva kwa gatanu hamaze gutabarwa abantu 211 mu nyanja ya Mediterane. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugume hafi ya radio yanyu.
Itonito ry'amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Ishyirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ryatangaje ko ryacandaze abantu barenga 1,300 bashobora kuba begereye abantu bafise Ebola mu gisagara cya Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo bibonwa ko biriko bifasha gutuma Ebola idakwiragira muri icyo gisagara nk'uko abantu benshi bari bafitiye ubwoba. Igisagara cya Goma kirimo abantu bagera ku 2,000,000 cari magabo mu ndwi iheze. Igihe umuntu yari afise Ebola yandukije abantu batari bake imbere y'uko yitaba Imana ubwiwe. Nta bandi bantu bashasha boba banduye Ebola mu gisagara cya Goma baremezwa. Vyibonekeje ko ikoreshwa ry'urucandago rukiriko ruragerageza rwatunganijwe ni societe MEC vyafashije cyane mu rugamba rwo kugwanya Ebola. Ivyo naho gushikira ibice biri kure mu gihugu cya Congo vyageramiwe n'uruhagarara n'ubwicanyi vyagoranye. Ubwo rucandago rwakoze neza mu bisagara aho abanduye Ebola bashobora kumenyekana vyoroshe. Ivyo bituma iyo ndwara idakwiragira mu bice birimo abantu benshi nk'uko vyibonekeje hagati y'umwaka w'2013 n'umwaka w'2016 igihe Ebola yari yiyadukije mu karere ko muri Afrika mu burengero igahitana abantu barenga 11,000.
Tuve muri Kongo tugiye muri Libya aho ikibuga cy'indege cya Mitiga kimwe rukumbi gikora mu murwa mukuru wa Libya cyasubukuye ingendo ubwo umutuzo wagarukaga kuri uyu wa mbere. Ikibuga cya Mitiga kiri mu nkengero za Tripoli mu gice cy'uburasirazuba bw'uwo mujyi. Ingabo za guverinoma yemewe na ONU n'iza Khalifa Haftar zemeranijwe ku gahenge k'iminsi itatu ku cyumweru kuva ku cyumweru umunsi mukuru w'abayisilamu wa Eid al-Adha. Indege zihaguruka kuri icyo kibuga cy'indege cya Mitiga zahagaritswe amasaha menshi ejo ku cyumweru nyuma y'uko harashwe rokete barenze ku masezerano. Iyo rokete yakubise ku kibuga muri metero nke cyane uvuye aho indege zari zihagaze. Mitiga yahoze ari ikibuga cya gisirikari cyakoreshejwe n'indege za gisivili kuva ikibuga mpuzamahanga cya Tripoli cyangijwe cyane n'imirwano yo mu 2014. Icyo kibuga kiri mu gice kigenzurwa n'ingabo za guverinoma cyakunze kwibasirwa n'ibitero. Guverinoma yamaganiye icyo gitero giheruka ku ngabo za Haftar. Nta bantu cyangwa se ibintu byangiritse bihavugwa.
Abantu ibihumbi bashigikiye demokrasi bari mu myerekano buzuye ikibuga mpuzamakungu cy'indege cyo mu ntara ya Hong Kong no mu Skwambe. Ibyo byatumye indege zose zidashobora kuva kuri icyo kibuga cy'indege. Abantu bari mu myerekano bakoraniye mu nyubakwa z'icyo kibuga cy'indege. mbere yaho mu mabarabara yo muri Hong Kong mu gitondo cy'uno munsi wa mbere abari mu myerekano bashavuye bazibiye amabarabara baranka gukurikiza amategeko y'igipolisi y'ugushwiragira ni inyuma y'uko igipolisi kirashimye kibabaza mu maso n'insoro z'imipira kubari ko barahunga abantu batari bake bavugwa ko bakomeretse mu bice bitari bike byo muri Hong Kong leta yaruye abantu 54 bakomeretse harimo babiri bajanywe mu bitaro bameze nabi uno munsi wa mbere abategetsi b'i Beijing mu Bushinwa batangaje ko imyerekano y'uno munsi wa mbere ari iterabwoba
Amakuru y'ijwi ry'Amerika harakomeje ku mugabane w'Uburayi ubwato bw'ubutabazi bw'Ufaransa ejo ku cyumweru bwakuye mu mazi abandi bimukira 81 ku nkombe za Libya byatumye umubare w'abamaze gutabarwa mu nyanja kuva kwa gatanu ugera kuri 211 umuryango w'abaganga batagira imipaka na SOS mu nyanja ya Mediterane yahurije hamwe ibikorwa byayo mu bwato buriho ibendera ry'igihugu cya Norvège iyo miryango yatwaye abagabo b'abanyasudani babarirwa muri 81 bakubiyemo rero abo 81 bari mu bwato buto ku cyumweru hagataho umuryango utabara w'abespanyole witwa Open Arms wavuze ko abimukira 160 bari mu bwato batabawe barimo batatu bakeneye kwitabwaho cyane n'abaganga b'inzobere Oscar Camps washinze uwo muryango Open Arms ejo ku cyumweru yongeye gutakambira guverinoma zo mu Burayi hazisaba gufasha by'umwihariko Ubutaliyani bufite icyambu gitekanye hafi aho cyakora ministre w'ubutegetsi bw'igihugu w'Ubutaliyani Matteo Salvini yavuze ko amategeko atabimwemerera kandi ko atiteguye kwakira abimukira batazwi banyura mu nzira zififitse Ubutaliyani buvuga ko bwakoze ibirenze ibyo bwasabaga kwakira amato y'abimukira bushaka ko ibindi bihugu byo mu muryango umwe bw'u Burayi birushaho gushyiraho akabyo
Uburanira Philippe Mansos yikekwa ko yarashe mu musigiti mu gihugu cya Norvège avuga ko uwo aburanira atariko arishyura ibibazo by'abagira itohoza itangaje ko Philippe Mansos ariko akoresha uburenganzira bwiwe bwo kudasambishwa avuga ko atacana kimwe ariko aremego aremera muri antunga Philippe Manhos afise imyaka 21 muri iki gihe yaserutse muri sentaro no munsi wa mbere guhangana n'ivyagirizo vyuko yagerageje kugandagura abantu mu gitero yagize mu musigiti ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye hanze y'umugwa mukuru wa Norvège Oslo nta numwe yishwe muri ico gitero muri uwo musigiti kiriko gifatwa nk'igeragezwa ry'iterabwoba Igipolisi gitangaza ko catoye ku munsi w'Imana ivyemezo kubijanye n'ivyimviro vya Philippe Manhos vyi ntagundwa nibonwa ko ari urwanko afite abimukira ari abantu batatu gusa mu musigiti uri mu kibanza citwa Al-Nur Islamic Center igihe Manhos yinjira muri uwo musigiti ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije yatangwe kurasa abari muri uwo musigiti yamara umwe muri bo yarashoboye kumutega umwereka ni nkoho yari afise ziramwiyaka
ahandi havugwa ubwicanye ni mu gihugu cya Nigeria aho abantu 8 barimo abasirikare 3 biciwe mu gitero cy'intagondwa z'abajihadiste ku kigo cya gisirikare nto mu mudugudu wo majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa Nigeria mbere y'ibirori by'umunsi wa Eid al-Adha nkuko amakuru aturuka mu gisirikare abivuga abasirikare 3 n'abasivili 3 bapfuye kwa gatandatu ubwo abarwanyi bo mutwe wa ISWAP bagabaga igitero ku kigo cya Gubbio mu birometero 80 uvuye mu murwa mukuru w'intara ya Maiduguri n'amakuru yaturutse ahantu habiri hatandukanye
Mwanda nyakumviriza ibiganiro tubafitiye kuri isa kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC mushobora no kudukurikirana kuri Facebook hamwe no ku kibanza cacu ca internet aco wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
amakuru y'ijwi ry'Amerika tuyakomereze mu karere duhereye mu Rwanda. Mu rwego rwo gukomeza kwizihiza umunsi mukuru w'Iraidi, umunsi w'igitambo wizihijwe ku munsi w'icyumweru, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda wakomeje gusura abayisilamu bo hirya no hino mu gihugu ubaha inyama. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Rubona hatanzwe inka 15 zigabanywa imiryango y'abayisilamu bakenye ndetse n'abandi bo mu yandi madini. Mugenzi wacu Asumutakaboyi afite inkuru irambuye.
Kuri uyu wa mbere, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda bari kumwe n'abaterankunga baturutse mu gihugu cya Turukiya bahaye abayisilamu mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana inka zisaga 15 zahawe abayisilamu b'abakene n'abandi baturanyi babo bo mu yandi madini. Ni igikorwa cyari kitabiriwe n'abatari bake, buri wese yatambukaga agahabwa ikiro cyangwa bibiri by'inyama bitewe n'umuryango afite. Ijwi rya Amerika ryageze ku musigiti wa Mabare mu murenge wa Rubona mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba, tuhasanga abayisilamu n'abaturanyi babo bo mu yandi madini bari baje ari benshi gufata ku mafunguro y'inyama bagenewe. Shehe Mbarushimana Suleimani, umujyanama w'umufti w'u Rwanda, yabwira Ijwi rya Amerika ko gusangira bifasha abasanzwe batabona ibyo kurya kwizihiza umunsi mukuru.
Dukorera Idi iminsi itatu, iyi Idi yabaye nk'umunsi w'ejo tugasenga, iyi Idi kabiri abaye igakomeza ku munsi ukurikiraho n'ejo bizakomeza, ku buryo tuyikora iminsi itatu ku buryo bwihariye kuri uyu munsi mukuru w'igitambo. Rero kuri uyu munsi twari bwo twahisemo kuza kwifatanya n'abayisilamu ba hano i Mabare ndetse n'abatari abayisilamu nk'abaturanyi babana, tugasangira Idi nyakwa mufti w'u Rwanda mu mubano yagiranye n'umuryango witwa Hasen wo mu gihugu cya Turukiya, ufite icyicaro ariko mu Budage. Akaba ari mu rwego rero uyu mwaka bari bagennye inka 50, inka zizewe zidafite ubuziranenge. 15 rero nizo zagenewe hano i Mabare, akaba arizo dufite hano barimo bategura kugira ngo baze gusangiza aba bayisilamu bari hano n'abatari abayisilamu bari hamwe.
Shehe Mbarushimana Suleimani avuga ko bahitamo gutanga inyama kuko bakurikiza umuhango w'abakurambere.
Haba haturagirwa rero cyane cyane abayisilamu b'abakene cyangwa se badasanzwe bafite amahirwe yo kwigurira nk'iryo tungo n'inshuti zabo, ku buryo tutahera kuri babandi basanga bifite.
Kuki muhitamo inyama mudahitamo kubaha n'isukari?
Ariko igituma duhitamo inyama ni ukuvuga ngo niwo muhango mwiza wabayo kuva ku bwa Aburahamu, hagatangwa itungo rikabagwa rikaba ari ituro ritanzwe kubera Imana. Noneho iryo turo rero ryaba inka cyangwa ryaba ihene cyangwa intama rigasangirwa n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi, nibwo buryo byakozwe kuva kera, bikaba n'uburyo bwiza bwo kubahiriza n'uwo muco mwiza w'idini, ariko kongeye kubona umuco mwiza n'imibanire myiza hagati y'abantu.
Abayisilamu bavuga ko bagena umunsi wo gusangira n'abavandimwe babo ku munsi ukurikirira Idi. Abateguye uyu munsi bakemeza ko ubwo umunsi wa Idi wabaga benshi baba batabonye amafunguro,
ariko nyuma yabo ngaba bizihije uyu munsi mukuru haba hari abaturanyi, abantu duturanye n'abandi bantu baba batabashe kuza kurya ku musigiti, no kugira ngo wenda n'abantu mu ngo zabo babe babasha kubasha kugaburira abana. Nk'ubu turaha abantu ingo zigera kuri 200, buri muntu ni ikiro n'inusu, niko twabibaze ikiro n'inusu gutyo bitewe n'abantu bataha muri izo ngo. Abayisilamu dufite ingo dufite ubu ni 100 ngira ngo hari na 20 gutyo.
Yego, abandi n'abandi baturanye
bawe. Dufite abantu baturuka inaha mu karere ka Rwamagana n'abaturuka mu karere ka Ngoma. None iki gihe cyo ni igihe cyo kubaga cyo gutanga ibitambo. Abakire rero Imana babushoze baba barabonye uburyo bwo gutanga, noneho bakavuga bati ahantu hose hashobora gukenerwa kurira izo nyama bagende bazihageze.
Amafunguro y'inyama yatangiwe hirya no hino ku misigiti y'abayisilamu yahawe n'abandi baturage babarirwa mu yandi madini, ariko bigaragara ko nabo bari bazikeneye.
Ndikabarampa singomba kujya gusaba umuntu w'umukecuru yajya gusabiriza ikintu ra barampa basanzwe bampa, nubwo nateka bya gihanga nabandiye, ariko no gukaranga ndabizi.
Inyama se zirahingwa? Hari n'abatazirya rwose.
Hari ushaka kaboga hano?
Umusilamu se wowe?
Oya, ndi munyagatulika.
Ariko baraguha?
Baraduha buri ko batwanditse se.
Ubira ijoro nyine wawe urabususurutse.
Urabiraho.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Bihugu bitatu, Uburundi, u Rwanda na Congo biherutse gushira umukono ku masezerano yo kubaka urugomero rw'umuyagankuba ruhuriweko n'ivyo bihugu. Urwo rugomero rwiswe Ruzizi ya gatatu ruzotanga umuyagankuba ungana megawati 147 mu myaka 5 iri imbere, rukazokubakwa mu ntara ya Kivu yo mu manuko ahegereye urubibe rw'ivyo bihugu amashirahamwe agwanya ibiturire nka Orikome ryo mu Burundi, naho rishima ko ari umugambi mwiza rifise amakenga ko uwo mugambi uzohava unigirwa muri menshi kubera ibiturire no kutumvikana gw'ivyo bihugu bitatu. Ibindi kuri inkuru turabishikizwa na mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
amasezerano kubaka urugomero rw'umuyaga nkuba ruzizi ya gatatu yatewe ku mukono mu mpera zo kwezi guheze kw'indwi ikinshasa mu gihugu cha Republika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo. Yatewe ku mukono n'abashikiranganje batatu baserukira Rwanda, Burundi na Kongo, ibihugu bizosangira ku rugero rungana umuyaga nkuba ungana na megawatt 147 uzotangwa n'ubwo rugomero. Ayo masezerano ategekanya ko ruzotangura gutanga umuyaga nkuba hagati y'umwaka w'2025 n'umwaka w'2026 ruzokubakwa ku mafaranga angana n'imiliyoni hafi amajanindwi y'amadolari ya Amerika n'yarenga imiliyaridi 2100 y'amarundi. Azotangwa n'ibanki y'isi yose, ibanki ya Afrika ijejwe iterambere hamwe n'ubumwe bwa Buraya. Abagwanya biturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta nk'ishirame Oricom rikorera mu Burundi barashima uwo mugambi. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Twebwe byaratunejereje kubona uyu mugambi warabaye. Abatabizi n'umugambi uva kure cyane kuva mu 1992 uyu mugambi uhari mugabo kubera umwina indandende zabagiye baratwara ibihugu by'aka karere kacu ka CPGL isa niyahagaze. Turazi neza yuko igihugu kitagira umuyaga nkuba hari ibintu byinshi cyane bidashoboka cyane cyane mu bintu bijanye n'ubutunzi, kandi murabizi neza ko umuyaga nkuba ukenewe mw'ibi bihugu nko mu Burundi hoho mu bisagara ni munsi ya 30%. Ugiye hagati mu gihugu ni hagati ya 2-3% abaronka umuyaga nkuba. Murumva neza yuko atagihugu na kimwe gishobora gutera imbere kifise umuyaga nkuba ungana gutyo.
Yamara naho biruko abo bagwanya ibiturire babona ko intambamye kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro ari nyinshi. Muri izo harimo intambara zivugwa mu gace ubwo rugomero ruzokubakwamo hamwe n'ibiturire.
Ariko turavye umwijyane uri hagati y'ibihugu byo mu karere, hariho n'imigwi igwana. Biragaragara neza ko uyu mugambi ushobora kuhura n'intambamye nyinshi cyane kubera umwina, umunoho, indandende z'abantu baba bipfuza kugwanira inyungu zabo mugabo bakinyubagira inyungu z'abanyagihugu. Hamwe byoshoboka ugo rugomero rukubakwa byoshobora gufasha igihugu. Mugabo twebwe dufise amakenga rwose ubwa mbere kubera ushobora gusanga aya mafaranga ariko aratangwa igihe bitokurikiranwa neza ashobora kuribwa nk'uko yandi yose ahora aribwa.
Umuyaga nkuba uzovamwo uzokoreshwa n'abanyagihugu barenga imiliyoni 30 baba muri ivyo bihugu bitatu. Aho niho Oricom rifatira mu gusaba abategetsi b'ivyo bihugu gushira imbere ineza y'igihugu kugira ngo ayo masezerano ntabe amasigara cicaro. Abatanze uburyo bukoreshwa nabo bahamagarirwa kubukurikirana neza kugira ngo ntibunyuruzwe.
Kenshi amareta arakunda kuvyivangamwo gose bakavuga bati atari umuntu w'iwacu aje gutwara amasosiyete azokubaka ntibavyemere. Ugashye usanga rero harabayemwe ibibazo. Nico gituma twipfuza ko hobi ikintu gikomeye cyane cyo gukurikirana ino migambi, kuko ni migambi hambaye cyane cyane abarundi bose, abanyekongo bose, abanyarwanda bose bakumva neza yuko iyari migambi irengeye intwaro ziba ziharu no munsi, kuko intwaro ziraza zikagenda. Murabona ko uyu mugambi watanguye kuva mu 1992 ari migambi iraba ibyo nokwitwa urunganwe mu gifaransa cyo twita regeneration.
Ubwo rugomero ruzokubakwa mu ntare ya Kivu ya majepfo ya Congo kuruzi rusizi ruva mu kiyaga cha Kivu rwisuka mu kiyaga cha Tanganyika ahegereye imipaka y'ivyo bihugu byose. Kuri ubwo ruzi hasanzwe hariko n'izindi ngomero zibiri. Ruzizi ya mbere gubatswe mu mwaka w'igumikime 1950 na ruzizi ya kabiri gubatswe mu myaka y'igumikime 1980. Izo ngomero ubuzi nizahagaritse gutanga umuyaga nkuba kubera zishaje. Ishirame rihuze ibyo bihugu bitatu CPGL byaranse ko risanura izo ngomero kubera kutumvikana hagati y'ibihugu birigize. Pierre Clavier n'inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ajeje muri Amerika Washington DC mu kambi impunzi z'abarundi yanduta mu gihugu cya Tanzania aherutse gufatwa ingingo yo kugara ibitaro bitembera clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa ni ingingo yakiriwe nabi n'impunzi zo mu mazone iryo vuriro ryaho rarikoreramwo bavuga ko aho bagiye kuzohora bivuza ari kure cyane abo barundi bavuga ko hafi bo kwivurije ari ku bitaro bikuru by'ikambi ivyo navyo bakavuga ko bakira abaje ari ndembe bashika binjizwa ibitaro gusa ibindi kuri inkuru turabihabwa na mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana
iryo vuriro ritembera Clinique Mobile mu rurimi rw'igifaransa ryugawe itariki zibiri ukwezi k'umunani 2019 kumvuza itamenyeshejwe iryo vuriro ahanini ryavura impunzi ba mu mazone y'ikambi ari kure ayari kunkengera n'abatanzania baba mu kijiji ca Muhasha kiri mu burengero bw'ikambi ya Nduta abahora bafashwa n'iryo vuriro bavuga ko iryo vuriro ryari kirumara ku buzima bwabo
bisanzwe ko iri vuriro rizuguruka ryadufasha cyane kurabona kaya mazone iwacu n'abazone ari kure cyane iri vuriro ryadufasha n'ukuri turasavye mu dutakambire mu tuvugire n'ukuri iri vuriro kubabona baryugaye n'ukwebwe no mu mazone ya kure ino mu 2021 n'ukuri nitubona ngene tugiye kubaho kubona iri vuriro ryari ngaha baryugaye ryadufasha cyane kweri ryadufasha n'ukuri turasavye mu tuvugire iri vuriro bari kumitseho n'abaryugaye n'ukuri ryadufasha cyane mbere turatangaye kubona bafashe ingigo kuca bajugara tugiye guhera kuko yarari amavundo yandi ari kure cyane yiyi zone
nubo agara ku munsi wa gatatu turembye tugenda hiyo mu ya 15 no kuvuga ugasanga ntituvugagaruka no kuruha twarusha hari n'igihe n'umugwayi emwe azari hatari ukugira umushikane no ugasanga yarenze gose
abo bahora bavurirwa kuri iryo vuriro ritembera bavuga ko hafi yaho bokwituye ari ku bitaro bya Kirindembe ariko aho naho bakavuga ko bakira abinjizwe ibitaro gusa abo barundi bahungiye nduta basaba ko ibitaro byoza birakira n'abavugwa bata
ku bitaro bikuru mu bisanzwe bakira abantu barembye cyane abana baca binjira ibitaro naye abandi bose bameze nk'abagwaye naho abagwaye bisanzwe naho barembye bakabona umengo yarashobora guhaguruka emwe bamurika ku bitaro bitari umwegereye ngo mpakejo agacata nta bindi buvuze baho haba ku murango haba mwijoro keshi bavura uko nyene umwana niwe cyane bakunda kwibanda bakamwakira agashenje bitaro naho n'abarembye cyane n'ahandi ugugendeka acataha uyo mutekere parastamol imwe zibiri acataha akaduza kwivuza ku bitaro bitari umwegereye niko bagira
kino twasaba kwe nuko kwivuriro rikuru wo kwemera kuza baravura abantu bataha kuko abaza kwivuza ku ivuriro bose abaca binjira ibitaro harimo nta barahembye mugabo wapfuwaga habwe imitaka tahagakira cyo no kurinjo twosaba kuko iri vuriro riri mu zone ya kane ni hagati mu nkambi hari amazone ari kurusha ngabigoye iyo umuntu yanda yakaza babakwe kumwakira akamuvura icyo nje twosaba kuba bohindura bakaza barakira n'abantu kwiri bivuza bataha ku ivuriro rikuru
iryo vuriro ritembe clinique mobile mu rurimi rw'igifaransa byatangujwe mu ikambi ya Nduta itariki 19 ukwezi kw'indwi 2018 inyuma yaho bugariye amavuriro abiri aho bita poste do sante ya gatanu ni ya gatatu iryo vuriro ritembera ryari rifise umugwi ugizwe n'abaforoma abizi by'isuku n'abizi by'imibano iryo vuriro ryagenda ryimuka ku mazone ari kumera y'inkambi ku munsi wa mbere w'indwi bagenda gukorera muri zone ya 13 village ya gatanu aho bavurira aba mu mazone ya 13 12 na 16 ku munsi wa kabiri naho iryo vuriro ritembera ryaje gukorera muri zone ya 19 bakavura abo muri zone ya 19 20 na zone ya kabiri kuva ku munsi wa gatatu gushika ku munsi wa gatanu iryo vuriro ryaje gukora muri zone ya 21 rikavura abo muri zone ya 21 17 n'abatanzania ba mu kijiji ca Muhasha igice gisanzwe kibamwe abantu benshi muri iyo nkambi ya Nduta hasigaye amavuriro atimuka ane gusa rimwe muri zone ya mbere iyo 8 iryo muri zone ya gatandatu n'iryo muri zone ya 15 hakiyongera ko ibitaro bya Kirindembe gusa abajeje ubu vuzi mu nkambi ya Nduta nitwashoboye kubaronka kugira ngo bagire ico bavuze kuyugagwa ryiryo vuriro ritembera
Fidende Antoine, urakoze kuri iyi nkuru. Tuve rero muri Tanzania, tugaruke inaha muri Amerika. Ubwicanyi buherutse kwibasira imijyi ibiri ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, El Paso na muri Leta ya Texas, na Dayton muri Leta ya Ohio, byongeye kuzamura ikibazo ku bijyanye n'amategeko yemerera abantu gutunga imbunda. Ibi byatumye abashakashatsi bareba uko amategeko yo gutunga imbunda ateye mu bindi bihugu bitandukanye. Uyu munsi umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri Londres mu Bwongereza, Venuste Nshimiyimana, abanze atubwire uko byifashe muri Amerika ku buryo burambuye.
Ikibazo cyo gushyiraho amategeko agenga imitungire y'imbunda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntikigeze kivugwaho rumwe, kandi ntigihwema kuzamurwa n'ubwicanyi bukorwa n'abitwaje intwaro bukibasira abasivile. Muribuka abana 20 biciwe mu mujyi wa Newtown muri Leta ya Connecticut muri 2012. Icyo gihe hasabwe ko amategeko yavugururwa, ariko ntibyabujije inteko nkenguza amateka kuburizamo imishinga y'amategeko yari kubuza ababyifuza gutunga intwaro zikoreshwa ubusanzwe n'abari ku rugamba. Mu myaka ishize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye ubwicanyi bwibasiye imbaga butigeze bubaho mbere. Mu mwaka wa 2017 i Las Vegas, ahari hateraniye abacuranzi n'abakunzi b'umuziki bari baturutse imihanda yose, hiciwe abantu 58. Umwaka wakurikiyeho mu ishuri ryisumbuye rya Parkland muri Florida haguye abantu 17. Na hambere aha El Paso muri Texas hitwa abantu 22. Ubwo bwicanyi bwose nibwo bwatumye abantu bongera kuzamura ikibazo cy'imigenzurire y'imitungire y'intwaro, bituma ndetse n'abashakashatsi bagereranya uko ahandi byifashe mu bihugu byateye imbere muri demokarasi. Ngo ujya gutera uburezi arabwibanza, reka tubanze turebe uko byifashe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyirizina. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero kugenzura imitungire y'intwaro zirasa amasasu byanditse mu itegeko nshinga, handitse ngo abantu batojwe kandi batunze intwaro ni ngombwa ku mutekano w'igihugu kigenga. Uburenganzira bw'abaturage bwo gutunga imbunda ntibushobora kubangamirwa. Gusa rero ubwo burenganzira bufite aho butangirira naho burangirira. Urukiko rw'ikirenga rwemeje ubwoko bw'imbunda budashobora kugurishwa ku baturage. Itegeko ry'umwaka w'1968 rivuga abantu badashobora kubona uburenganzira bwo gutunga imbunda na batarageza ku myaka 18, abahamwe n'icyaha cy'ubugizi bwa nabi, abafite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se abirukanywe mu gisirikare. Mu mwaka w'1993 hatowe itegeko rivuga ko abantu bose badafite impushya bagomba kubanza gukorwaho iperereza mbere yo gushobora kugura imbunda. Hagataho urukiko rw'ikirenga rwagiye rusesa amategeko agenga imitungire y'imbunda mu mwaka 2008. Urukiko rwasheshe itegeko ryari ryashyizweho n'umujyi wa Washington ryabuzaga abawutuye gutunga imbunda zo mu bwoko bwa pistole. Ikigaragara nuko buri leta ifite uburenganzira bwo gushyiraho amategeko yerekeye imitungire y'imbunda. Nka leta ya Idaho, Alaska na Kansas zagerageje kuburizamo amategeko yatowe n'inteko nshinga amategeko, ariko ibyo binyuranye n'itegeko nshinga. Mu mwaka wa 2016 Perezida Barack Obama yafashe ibyemezo binyuranye bigamije kugabanya ubwicanyi bukorwa n'abatunze imbunda no gusaba ko abazigurisha bajya banza nabo ubwabo bagakorwaho iperereza. Kuva mu mwaka w'1994 kugeza muri 2004 hariho itegeko ribuza abantu gutunga intwaro zikoreshwa mu mirwano, ariko inteko nshinga amategeko ntiyasabye ko iryo tegeko rikomeza gukurikizwa. Nyuma y'ubwicanyi bwabereye i Las Vegas, abadepite bamwe bashyigikiye ko habaho itegeko ribuza abatunze imbunda kuzongeraho utwumba tujyamo amasasu menshi maze zikongererwa ubukana mu kurasa urufaya. Bene izo ntwaro zaciwe muri Leta ya Florida nyuma y'ubwicanyi bwabaye mu ishuri rikuru ryo mu mujyi wa Parkland. Nubwo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite abaturage batagera kuri 5% by'abatuye isi, zifite hafi 50% by'intwaro zitunzwe n'abasivile. Kubera ko abafite imbunda batazandikisha bose ntibyoroshye byoroshye kumenya umubare w'abazitunze. Bivuga ko muri Amerika hari miliyoni 293 z'imbunda, n'ukuvuga ko buri munyamerika atunze imbunda zirenze imwe. Muri Amerika niho harasirwa abasivile bishwe n'abitwaje intwaro kurusha mu bindi bihugu byateye imbere. Gusa rero abaharanira uburenganzira bwo gutunga intwaro bavuga ko iyo mibare itavuga ikibatera gukora ayo mahano.
Arakoze mugenzi wacu Veniste Nshimimana. Muri aka kanya rero mwumvise uko ikibazo cy'amategeko cyifashe muri Amerika ku birebana n'imbunda. Mu biganiro byacu by'ejo kuri iyi saha tuzabagezaho uko byifashe muri bimwe mu bindi bihugu bikomeye. Mwakoze rero mwese kudutega amatwi, mukomeze kugira ibihe byiza.